intererano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ikaze mu kiganiro dafite ijambo cyo kuri wa gatatu. Uno munsi ishimikira ku byaranze amatora y'indongozi mu ihuriro ry'ubudandaji n'amahinguriro CFCIB. Mwagiteguriwe na Benyex Rakana.
Dafite ijambo.
Umushingamateka Olivier Suguru niwe yatowe kuri wa kabiri ngo arongore CFCIB ihuriro ry'ubudandaji n'amahinguriro. Niwe wenyene yari yitoje muri ico kibanza. Ayo matora yabaye mu gihe hari ugutumvikana bivuye ko Jeanette Karire Kinyana yari cegera c'uburongoye CFCIB, nawe yari mu bitoza yari yagiriza uwo bahiganwa Olivier Suguru kuba ashaka gufadikanya amabanga atajanye no kurongora CFCIB. Aranavyandika mu ikete yandikiye umukuru w'igihugu. Tuvyumvirize muri inkuru ya Eddie Claude Nininahazwe yaciye mu makuru ya Radio Inzamba imbere yuko ayo matora aba.
Jeanette Karekinyana ari mu bitoza akaba yarasanzwe ari n'icegera cy'uramutswa CFCIB muri kino gihe yandikiye iketo umukuru w'igihugu amushikiriza amakenga afise ku mukandida bahiganwa umushingamateka Olivier Suguru. Nawe yemerewe kwitoza gusubirira urongoye CFCIB muri kino gihe. Uwo mukenyezi nawe nyene aharanira ico kibanza yandika asigura ko uretse ko ari umushingamateka Olivier Suguru asanzwe arongoye urwego nshingantwaro w'igisata OBR kijejwe gutoza amakori ya leta, akaba kandi n'umunyamabanga mukuru mu ihinguriro Sabono. Ico cegera c'urongoye CFCIB avuga ko ayo mabanga ajejwe amushira mu bisata bitatu biserukira igihugu ariyo n'amashinga mateka leta hamwe n'igisata cy'abagwiza tunga. Jeanette Karekinyana akabona ko mu gihe yotogwa kurongora CFCIB yoca narongora urwego nshingwantwaro rujejwe iterambere ry'igihugu ADB. Ukwitoza kwa Olivier Suguru rero ngo kuguriyemwo inyungu ziwe gusumba iz'igihugu nk'uko uwo bahiganwa abimwagiriza muri iryo kete ritatevye, ariko kwiyamirizwa n'umuyobozi w'ubu wa CFCIB Odas Ndayizeye ariko arasozera ikiringo ciwe. We yavuye yandikira urwego rujejwe gucungera ibikorwa vya CFCIB arusaba ko gwokwerekana amakosa yarenzwe n'ico cengera ciwe mu kwiyamiriza uwo bahiganwa mu ikete yandikiye umukuru w'igihugu arenze inzego nyobozi za CFCIB. Mu gihe amatora yitezwe ku munsi wa kabiri w'indwi iza hazoba ari ku igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi, umuyobozi wa CFCIB yasavye urwego bita Conseil de Surveillance kugotomora vyihuta ibijanye n'izo zuguru zuguru yagiriza icegera ciwe kugira amatora ategurwe mwituze.
Uwo Jeanette Karire Kinyana yavuye akugwa ku rutonde rw'abitoza n'umugwi ujeje gucungera iyubahirizwa ry'amategeko muri CFCIB, haca hasigara higanwa Olivier Suguru gusa. Inyuma y'akaririmbo ugwaruka ruragira ico rushikirije kuri ivyo vyabaye muri CFCIB.
Ama sisteme yica benshi akiza bake, bamwe bayitwa kugira ukuri ni kuvugwe igici gikuze aca bamomora imizi bakigira inama, kandi tubona ko ari ingwe z'imibango bakazana iterambere ritarama. Twame tubaseka baryoherwa ruko twama duteze amashi
sisiteme uma kimahusi obabirani bo bakina abantu nk'umupira sisiteme.
Tutangurire kuri Leonce ari mu Burundi ati umugambwe uri ku butegetsi wari ukwiye kureka abarundi bose bakagira uburenganzira bumwe.
Ku vy'ukuri uri kuraraba iyi ngendo y'abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi si uwo munsi vraiment, si uwo munsi kuko buri ikintu cyose kije ni babandi nyene, kandi abo babandi nyene bari mu mabanga y'igihugu. None wumva igihugu cyotera imbere gute? Ntigishobora gutera imbere kuko ni babandi nyene bagipfukamye munde, ni babandi nyene basehuzanye, bashaka rero kugira byose babyikubimireko nicyo gituma usanga muri bo nyene hariho ukutumvikana guterana amajambo kuri bicanke biri umwe akavuga ibundi akavuga ibi hariho ibintu byinshi uzusanga biteye n'isto n'umuntu afite amabanga y'igihugu musanga umukuru w'igihugu yamugenye mu mabanga ya mugabo gashaka ati nabiri yareka ndabishyire mu ruha igihugu ntigishobora gutera imbere abarundi ntibashobora kuva mu bukene mu gihe atarukundo bene na bene bafitanira hari umuvuga butumwe yigeze kuvuga ati cyukuri mwarashize imana imbere kimgana aho mwashize imana imbere ni murabe mubone ko abarundi bose bakwiye kubaho basangira iki gihugu ngaho usanga abari mu butegetsi nibo bashaka kujya muri ya asosiyete ya hariya mu cyaro he gasanga ariko arakubitana amakiki kugira agire mu ruhare ibintu biteye isoni kuko igihugu kirimo abambuzi n'abasuma n'abasuma kuko uri kuraraba ni ibintu bitanatahuritse by'ukuri ko umuntu aba afite amabanga y'igihugu mugabo akajya kurwanira ibi n'ibi ibintu bibabaje cyane rero nk'ugwaruka by'ukuri nyine icyubahiro umukuru w'igihugu nuko nawe nyine sinzi
Don't Ivan ari mu Burundi ati ibyabaye mu ishigo y'inzego shasha muri CFCIB biteye isoni kuko bitubahirije amategeko
ntabwo yitwa amatora ahubwo yitwa ishyirwaho cyangwa iyemezwa ry'umuntu runaka kuko azwi cyangwa se afite ikindi kintu kinyegeje inyuma ku bw'ibyo rero sinoza mvuga yuko habaye amatora ariko habayeho iyemezwa rya Olivier Suguru tuzi neza ko asanzwe akora ubuzi bwinshi mu gihugu ubuzi bumaze kuba burenga bubiri cyangwa butatu kuduga abari ubuzi bwinshi kandi hari abashomeri abandi bantu benshi bategerezwa gukora ubwo buzi kugira ngo ibikorwa bigende neza kuba uwo bahiganwa yarakuye ku rutonde kandi amaze kwerekana amakenga kandi kiri umukuru w'igihugu ntagire ikintu ashikirije bakabireka kucyo none ngo amatora akaba yabaye nakumiro mbere binateye ubwoba mu gihugu citwa yuko gifite amategeko kubera mu bwiriza shingiro mu ngingo zayo harerekana neza yuko hariho abantu baba bafite amabanga runaka batemerewe kurenza ubuzima burenze ubu bivanye n'ibikorwa bakorera igihugu kubw'ibyo rero nimba amategeko amaze guhonyangwa nkana kandi amakenga yamaze kwerekanwa n'umukuru w'igihugu wa Karonka ugwete kwerekana amakenga ariko bakarinza ko bakabikora bisobanura yuko uko kutubahiriza amategeko mu gihugu gushigikiwe n'inzego z'igihugu rero ibi nta namwe bishobora gushikana igihugu cacu Burundi nta namwe bishobora gushikana iterambere ry'igihugu kubera yuko iyo abantu atari amategeko uzosanga atakogwa by'iterambere bihari kuko ikintu cyose kigira amategeko amategeko rengi ndegwa kwiyahonyanzwe ico kintu gishobora kugenda neza turasaba rero leta y'u Burundi kwikubita gashi na cyane cyane umukuru w'igihugu n'inzego zimufashije gutwara ko amakenga abanyagihugu baba bariko barashikiriza hanini dusanga menshi ariyo ariko ugasanga umukuru w'igihugu cyangwa se inzego zibijejwe ntizayitayeho kubera igenwa ry'umuntu runaka baba bamwiteze ko izindi nyungu zihishije zidashobora guteza imbere igihugu ariko zigiye guteza imbere akagwi runaka turasaba rero ko ijwi ry'umunyagihugu ryokumvirizwa kandi rigahabwa agaciro kugira ngo igihugu kigende neza rero irigenwa iniyemezwa rya Olivier Suguru ntacyo rije kunganira ku bijanye n'uru runani ahubwo hani muzosanga rimwe na rimwe haje mu bintu byo kubisambura no kurusubiza inyuma ku bw'ibyo tukasaba yuko amategeko yokubahirizwa kandi ijwi ry'umunyagihugu rigahabwa agaciro
Tawari mu Burundi wewe abona ko amategeko niyaba yarakurikijwe atacobuza ko ushaka guhiganirwa ico kibanza agiganirwa naho yoba ari wenyene ati umukuru w'igihugu ntibari bakwiye kubimushiramwo mu kumwandikira
cyose afite rigenda kandi burya anya nta witanga abagabo muri wese bapangwa ntibadukane
Ikan yang berada di sini, kesemu tangga. Nukio sudah sama cikgu. Macam kuya, wong ini hanya lahari. Nanti fikir nanti buat jihadnya, nanti jihadnya tidak lahari. Jadi itu, bukan sungguh macam cikgu. Macam cikgu, ini gue mengharap macam aku harus jamu. Nampak itu, ya wong yang kumpul itu ada kalian kan? Nanti gue buka mereka, mukul juga nak wong cikgu cikgu. Nampak, jadi sila dia gue buka jihu.
Olivia ari mu Rwanda ati ntihari hakwiye ko haba umuntu yigungira ko amabanga y'umurengera
biratangaje kumva mu Burundi hari amatora aba ari umukandida umwe wenyine wenyine kandi bakumva ko ari ibintu bisanzwe bakabandanya nayo matora uwo bavanye muri iryo higanwa kubera yagize ico avuga bo badakunze ibintu byo ngamubwiye bacu nitanje kabisa ni ibintu bigoye kumva Nushwa kumbu kuhu Olivier Sugura shwa kwa yato, yari kwa ahigano wenyen, kandi ibyo bamuvuga ko ari iby'ukuri. Ari iby'ukuri. Kuba harimo ama conflit d'intérêt arimo. Niyo twari ugo rwego kwa CFCIB. Twari afise nibindi akora habamo ama conflit d'intérêt. None nkuba hageze ko agira nka mise en application itegeko baba bashinze ariko ugasanga birashobora kugira consequence mbi. Kuma business yiwe no mubinga twara ivyo none wumva yose urakabikora iryo tegeko n'iryo padinjiye no mungiro ntiryokogwa ntiryoshingwa ntiryotogwa hari ibintu rero bigoye kumva mu byukuri nagahabwa bari bakwiye kuba bongeye ko nk'iminsi yindi kugira haboneke ibindi mu kandida yo kwitoza yitoze bakongera mu minsi ya madere bakayongeramo apana ko bacha bamutora avec effet immédiat yatashye
Vamos a dizer a cor é cheia de quenye a tamtai pra fuse e a mara va pirati e camba virubi na buva chamu seco
Ikiganiro ndafite ijambo tukibandanirize kuri Brandon ari mu Burundi ati ivyo kwikwegera ko amabanga menshi biri mu bizingamika iterambere ry'u Burundi
bijya muri iki gihugu cyacu hari abagabo usanga bamaze kuba abantu bigaruriye ibisaka byose ndetse ugasanga kubera ingufu bafise kubera intererano batanga mugambi w'ubutegetsi kubera ingene bakora mu mugambi ugasanga afite igihagararo hari igihagararo kinini ku buryo muhuriye mu co muhiganwamo naho ba uri umuntu akomeye kuri icyo kintu ari ukwiye kukirongora ntiworoherwa uwo mukandida rero yagize ubwoba uwo mukandida bahiganwa na Suguru ariko kwitura umukuru w'igihugu maze kwitura umukuru w'igihugu ntiyamenya ingufu umukandida Suguru yari afite nico gituma aho kumvira ivyo yari kwashikiriza nk'ineza y'urwo runani nk'icoza guteza imbere urwo runani ahubwo mu guca urubanza umukuru w'igihugu yahisemwo gukora ibishoboka byose kugira kuba ku rutonde niho umushingamateka Olivier Suguru wo mu ntara ya Bubanza yaciye atambayirorera ivyo bikerekana ko hariho abantu uko vyoba bimeze kose iwabo icyo bagiye mwategereza gushika ivyo rero nkavuga nk'urwaruka nkavuga nti n'ibintu bizobandanya bisubiza inyuma igihugu cyacu gutera imbere bikagorana igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyama kiza mu kibazo cya nyuma mu bihugu bifise amikoro nye chama si za uganyuma nicho njugu chambere gikenye kikazu uganyuma mzi utuni na uganyuma butere mbele zotugora kuko yenu zaka mwana wa mama chande ichumunu atanga naricho kikituma abantu mbaja mbivanza Siza rao kwe kukugiritua fashiju ya iki hugu, bizo tukuhora kwa duke mbele. Ewa lide suguru afisa manga mechi, huko uwa wankan wa ibuga. Kandi vila goye, iyo fisa manga mechi, kutu unganya kuhujo, kagipa. Tavuka nigibu chaachu, wakija ya kwa mwosu, wakasa hako kitendele. Barave, genu za favoritismu ya lihagare, hanyuma barave, chumo hewa gego fashiju hugu.
Didas ari mu izinga rya Mayote asaba umukuru w'igihugu guhagararira amategeko.
Cyambere nuko iri jambo twita amatora burya amatora abaho kugira ngo abantu bahitemwo bashobora uturetse no guhitamwo bakemeza cyangwa ntibagahakana uri ko aritoza. Amatora rero burya niyo nkingi y'ukuri niyo nkingi ya demokarasi. Yakozwe nabi rero nkuko dukunze kubibona mu Burundi witwa ko yatowe abazi neza ko yahashitse bitari mu muco nta nico rero aheza ngo amarire igihugu ahubwo baje gutunganiriza abamushizeho nico gituma amatora yagomba ubundi gukogwa gakogwa neza mu muco abantu bose bayimvamo ca kabiri kubangikanya amabanga menshi bibemeze nk'aho umengo nta bandi bantu bariho babishoboye aho je ndabifata nk'ugusuzugura bemeze kandi nk'aho umuntu umenga bari ko arigungira ko kandi cyo gihe umuntu yigungira ko nta mutima abafite gukunda imirimo ajejwe ahubwo abagomba gutunganiriza nyene ikoneko ndabivuga abagomba gutunganiriza abamushizeho nta kuntu rero umuntu yoba afite imirimo yiniri ya mu kirundi hari umugani baca ngo imigere ibiri ntitereka abantu bari bazi ubwenge imigere ibiri ntitereka koko ndaguzobaha usubire ube na hari usubire na hari usubire ube na hari iya ibyo bintu nibyo n'inzego z'iguna perezida yaragomba guhagararira ibintu mwe nibyo mu Burundi ntibibandanye bibaho hamica gatatu je ku ruhande rw'uwanje uriya mupfasoni yagize kuraje kwandikira umukuru w'igihugu burya n'ubutwari kandi umukuru w'igihugu mu gihe atari bwana mwishure ntiyari guhogwa yuko yandikiye umukuru w'igihugu kwandikira umukuru w'igihugu nawe nyine mu gihe yama yipfuza yuko abafite ingorane bazimutura bazimushikiriza bagaca bamuhana bakabwira ahubwo ngo ntaje ku rutonde iyo babandi bari kumureka ahubwo kaje muri ayo matora agatsindwa nimba babona ko atarabibereye agatsindwa mugabo kumuhora ko yandikiye umukuru w'igihugu ngo yasinze inzego jewe ndabifata nk'uko n'umukuru w'igihugu bamusuzuguye mu gihe nawe nyine atari bwishure uwo mupfasoni ngo abwira ati ubujya hari habaye ubujya gucana gucya hari abandi babijejwe bazobiraba ikiniki naho yari kuba yihenze ntiyagiye hanze ntiyagiye kure yandikiye umukuru w'igihugu hanyuma ubundi kandi nta n'umuntu yagomba gutunga urutoke umuntu atuye ingorane ziwe umukuru w'igihugu kuko perezida abaruwa bose
Alana ari mu Burundi ati amatora aba yagiyemo ukutumvikana kuvuye kukwikwegera ko atuma n'igihugu kidatera imbere
niko yasibye inyuma cane igihugu ubu nta muntu numwe agikora neza avuga ati niko ndakorera neza abanyagihugu eka agomba bakorere neza niyo hagera bakabona ariko arashimisha bamurungitse urumva nta kintu aba ariko arabakorera baca bavuga bati nafe tuciye tugukura rero mu bisanzwe ibyo byagiye biragaragara muri aya mashyirahamwe y'abamotare yaba b'amakinga ndetse n'abandi n'iz'amasindika baca binjiramo aho baca banongeye ku muntu batete tumwitse naka kandi niwe wenyine sibarutse ngaho hantu nari kuvuga ko atabandi bantu icyo kibanza bari bandikene kuko nashobora gusigara kuri lista runo mu bisanzwe onse dipare turashobora kuvuga bati twe turungitse naka uzotangahana ati nawe tuza tumubaza wamurungitse urumva rero n'uwo bara yari abishoboye acavuga ati ka ce kuya nta ntobitse kw'ibiganda urumva ntibikunda tevaneke nimba mu mategeko muri reglement d'interieur y'iryo shirahamwe hariho yuko hariho aho incompatibilite ata muntu ashobora gukora akazi akabangamije n'ikindi urumva yuko uwo muntu yari afise deserve diritangije ngabo urumva aho kumwumviriza niba babanje kwirukana hanyu uwo muntu yiciwe kandidatire y'imiti ibyo rero nibyo bibabare cyane muri iki gihugu cy'u Burundi icyo rero nagomba gufasha nsaba urwaruka bene wacu ni ukuri nk'uko njyewe nkunda kuzana kivuga nukuri turakwiye kuva mu buzima tukajibona kimwe gusa ubundi iki gihugu ntabwo tuzogiheba ntabwo tuzogishira gusingora neza abone uko harimo bakiduragira ikaba kirumikwa kudakono ni ibintu by'abantu cyane n'ubugenda amabanga ugasanga cyangwa magukoresha ingufu ashoboye kuza guhohotera bene wawe kandi akaba yumva icyo gihita ariko buca bakimukuramo kandi agasubira kumera nabi rero abona abantu baba bastaneheri abahora baraguvine nabo abashinga amateka ubaye nibaraba kandi abona bapfa kugira amanyama abona barafatiye n'ingingo zihambaye mu muganga umuntu iyo abaye umushinga amateka mbona bataha kindi kintu bamuha kenshi mbona ubibereye mu ibarabara nubwo asanga kiri muri amashinga amateka bamwumvise kuza guhohotera abantu cyangwa ibiti kubavugira wate bakaba bakadusanga mu nyuma nawe asiye kuza kuririra inyuma none ega bavuze bati inkoni umuntu adobwira ko ashaje ayica akomeye none kubera iki nabyo bataziyumviye rero agoma asa urwaruka bakubera afite umutima mwiza hanyuma izo jenazo ziko zirakora nabi hadogera igihe zihere hanyuma nabo umugera baba bafite umutima mwiza batashizwemo umugera mubi n'abo bantu azohindura igihugu nta kuri niwe twubifata gute kuko n'uburindiye busara burindiye
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu aha niho kigarukiye cari cerekeye imari zabaye mu bijanye no kwitoza mu kurongora ihuriro ry'ubudandaji n'amahinguriro FCIB ugwaruka gwerekanye amakenga rufise abandi berekanye ko igihe amategeko aba yakurikijwe atawarakwiye kunegura ayo matora mwakoze mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango
Chari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo